bagaruka ku itsinda rya mbere rigizwe n'ibihugu bine aribyo Cote d'Ivoire, Guinea Equatorial, Guinea-Bissau na Nigeria. Imikino yo muri iri tsinda rya mbere izakinirwa kuri stade yitwa Alassane Ouattara iherereye mu mujyi mukuru w'ubucuruzi Abidjan. Iyi ni nayo stade izakira umukino wa mbere n'uwa nyuma w'irushanwa uteganyijwe tariki ya 11 z'ukwezi kwa kabiri 2024. Igihugu cya Cote d'Ivoire kizakira iri rushanwa ku nshuro ya kabiri nyuma y'imyaka 40 kuko cyaherukaga kuryakira mu 1984 kimaze gutwara iki gikombe kabiri mu 1992 no mu 2015. Mu bakinnyi ba Cote d'Ivoire kizahanga amaso harimo Seko Fofana wa El Nassri yo muri Arabia Saudite, Ivan Dinka ukinira ikipe ya AS Roma mu Butaliyani, Sebastian Haller ukinira ikipe ya Borussia Dortmund mu gihugu cy'Ubudage na Karim Konate ukinira Salzburg yo muri Autriche. Cote d'Ivoire imaze kwitabira imikino y'igikombe cy'Afurika inshuro 25. Ikindi gihugu kiri muri iri tsinda rya mbere ni Nigeria yatwaye igikombe cy'Afurika inshuro 3. Mu bakinnyi bayo b'ingenzi twavugamo rutahizamu Victor Osimhen ukinira ikipe ya Napoli mu Butaliyani uheruka no kuba umukinnyi mwiza w'umwaka ku mugabane wa Afurika mu bihembo bitangwa na CAF. Harimo Kelechi Iheanacho ukinira ikipe ya Leicester City yo mu gihugu cy'Ubwongereza, Sadiki Umar ukinira ikipe ya Real Sociedad yo mu gihugu cya Espagne, Ademola Lookman ukinira ikipe ya Atalanta FC, Samuel Chukwueze ukinira ikipe ya AC Milan zose zo mu gihugu cy'Ubutaliyani na Victor Boniface ukinira ikipe ya Bayern Leverkusen yo mu gihugu cy'Ubudage. Nigeria iheruka kwegukana igikombe cy'Afurika muri 2013 ndetse imaze gukina igikombe cy'Afurika inshuro 20. Igihugu ni Guinea-Bissau izaba yitabira igikombe cy'Afurika ku nshuro yayo ya 5 mu mateka. Intego y'umutoza Bachio Kandei izaba ari ukurenga amatsinda nyuma yo gufasha igihugu cye kubona itike yo gukina imikino y'igikombe cy'Afurika muri 2017 bwa mbere mu mateka. Igihugu cya kane dusanga mu itsinda rya mbere ni Guinea-Equatorial imaze kwitabira iri rushanwa ku nshuro ya 6. Umwanya mwiza iki gihugu cyagize ni umwanya wa 3 mu 2015, naho muri 2012 na 2021 icyo gihugu cyageze muri 1/4 kirangiza. Abakinnyi bo kwitega ku ruhande rw'ikipe harimo Emilio uzaba akinnye igikombe cy'Afurika ku nshuro ya 5. Uyu kandi nubwo atari kapiteni w'iyi kipe azwiho ubuhanga bwo gutsinda, dore ko no mu mikino 5 iheruka amaze gukinira ikipe y'igihugu yatsinzemo ibitego 4. Undi ni Jose Makini ukinira Monza yo mu Butaliyani. Ntitwakwibagirwa kandi umunyezamu Jesus Owun wabaye umukinnyi mwiza mu gikombe cy'Afurika cya 2021 mu gihugu cya Cameroon. Umukino ufungura irushanwa ry'igikombe cy'Afurika uyu mwaka uzahuza Cote d'Ivoire mu rugo yakira Guinea-Bissau tariki ya 13 z'uku kwezi turimo kuri stade Alassane Ouattara yakira abantu 60,000. Anet Mugabo, Ijwi rya Amerika.